abanyagihugu bariko baricwa n'inzara muri kinogeye kuruta abandi baba muri site ya Muyange ya mbere iri muri komine Gihanga hamwe no muri site ya Muyange ya kabiri iri muri komine Bubanza abariko barapfa ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abariko barasaza abana bo muri ayo masite bavyimvye inda hamwe n'amatama bigaragara ko bataronka ivyo bafungura eka n'abakuze niko kuko benshi muri bo bavyimvye ibirenge muri abo bakuze harabo twagerageje kuyaga ariko biranka ko bavuga kuko bariko barajugumira kubera inzara kandi bakavugana marira uyu numwe mu bakenyezi bafise abantu munani dusanze yicaye mu nzu ariko arajugumira avuga ko amazi iminsi itatu adafungura tumubajije igituma afise marira mu maso yatwishuye ati
ukaramva nta mahoro mfise
uyabujijwe neke
mu buzima mva tari heza
Si heza gute
Inzara yatuma muzima hapfunagurika si heza
Uvuze ngo uri umubanyi wiwe
Nitwa bakuru hirahariye
Uvuze ngo ababajwe niki
Ababajwe no kubera inzara amazi imisa adafungura kandi nabo bana kugira bafungure n'ingorane Ababanyi nibo bahora batora duke duke bakamuzanira twese twagezeho bihera imirima twagiye yose yumye Yumye imirima ntacu tugifise ahaturagaragara Abaza baraja gutora imivyimba bakwega. Ni warazi guduharagiye ari imye twese twarumye. Ubu nta uzohemba urundi.
Iruhande yaba harabandi baryamye mu mazu kubera basinzikajwe n'ingwara bavuga ko zoba ziva ku kubura ibyo bafungura. Iteriteka Selevana nawe ne tumusanza hari ku musego hamwe n'abana biwe babiri.
Nkubura abona je ngo aje abana babiri matameza abiri. Singira icyo njya umugabo arakenye ahubwo mwari mukuye kwikubita gashi mukarabi ntara ya Gihanga turago tubayeho nabi turagwara ntitugira ikintu twifashishe. Mwari mukuye kutugarukira mukatugira icyo mwobona leta y'u Burundi katushika ku mukuru w'igihugu ntatwibagire. Ku munsi turagenda kumaze kwituro zibiri zitatu hari habicwa n'inzara hari hababurekira aba n'umuntu agapfa kamunukira mu nzu
uku kubura ibyo bafungura muri aba banyagihugu kubatera ubukene no mu bindi byose bakenera aha ni mu gihe bavuga ko n'umuntu apfuye muri bo babomora imiryango y'amazu babamwo kugira ngo bakoremwo amasandugu babafubamwo na Imana Everine Numwe sigaba munzi tagira umujyango numwe.
Imijyango imwe twahembya ko abantu twatwabuje iyindi nancanira ku mujyango kuganduka sanga bayitwaye.
Muri site ya Muyange ya kabiri naho abanyagihugu baho bahaye bikora ku mabati asakaye amazu babamwo. Ubu barongoye muri iyo site bagamunda Joasha avuga ko bagerageza kubatesha.
Barasambura kugira bagurishe mwe tumaze imizi to turababwira tuti nyabona ntimugurishe kuko naho mugurisha ntimukira. Ejo imvura ni yaramukikuye mucamubura aho mukika umusaye.
Buramatari w'intara ya Bubanza Tarcisse Niyongabo arashimira abamaze kugira icyo bakoze kuri abo banyagihugu ariko kandi agatera kamo amashyirahamwe atandukanye kugira ingufu bakagarukira kuri abo banyagihugu.
Nico dusaba abatware abategetsi bose nico dusaba n'amashyirahamwe mpuza makungu yaba mashirahamu ya kuwaruje mashirahamu ya seize ishirahamu ya pam ishirahamu yose jumva yuko mu ntumbero yaryo harimwo guseruka kwa go tugasaba mashirahamu yose yaba ayo mu gihugu hagati mato mato yaba iyo mpuza makungu ko yotabaranya agashika kuri abo bene gihugu bigihanga kuko cyukuri baragowe kandi bugarijwe inzara nyinshi
Kuva mu kwezi kwa cumi kuyu mwaka uheze abantu bagera kuri 12 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye biturutse ku nzara ngahi Bubanza. Buramatari w'intara ya Bubanza amenyesha kandi ko igitigiri cy'imiryango isinzikajwe n'inzara bamaze guharura mu kiyaya cimbo igera ku 3,000. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.